la Desgrilla América. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutagoma, ubaha ikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi: urugaga rw'amashyirahamwe akora mu byerekeye ubuzima mu Burundi ruranenga icyemezo cyo kugabanya imyaka yo kujya mu zabukuru ku bakozi b'inzego z'ubuzima.
Banditse kete itariki 29, bati itariki 30 ca mugenda, kandi niko vyagenze. Hari n'abari batari ku kazi uwo munsi baba telefona ku matelefone, abandi bakabandikira mu WhatsApp bati ejo ntimuze mugaruke ku kazi.
Uyu ni Emerance Hakizimana uyoboye urwo rugaga. Ibitero by'indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahitanye umutegetsi wa Leta ya Kiyisilamu mu burasirazuba bwa Siriya. Ministeri itangazamakuru muri Siriya yambuye igitangazamakuru BBC cy'Abongereza uruhushya rwo gukorera muri icyo gihugu. Naho nyuma y'iminsi n'ibiganiro n'abategetsi b'Ubushinwa, Minisitiri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen yatangaje ko ibiganiro bagiranye byatanze umusaruro. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Ibitero by'indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahitanye umutegetsi wa Leta ya Kiyisilamu mu burasirazuba bwa Siriya, nk'uko cyatangajwe n'ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika kuri iki cyumweru. Itangazo ry'ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika ryavuze ko igitero cyahitanye Usama al-Mujahir cyagabwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize. General Michael Eric Kurila, umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Amerika, yagize ati: twabisobanuye neza ko twiyemeje gutsinda Leta ya Kiyisilamu muri aka karere. Yavuze ko uyu mutwe uhangayikishije aka karere n'ahandi hose ku isi. Itangazo ryavuze iby'urupfu rwa Usama al-Mujahir ryakomeje rivuga ko hazakomeza ibikorwa byo kurwanya umutwe wa Leta ya Kiyisilamu bafatanyije n'ibihugu bya Iraq na Siriya. Minisiteri itangazamakuru muri Siriya yambuye igitangazamakuru BBC cy'Abongereza uruhushya rwo gukorera muri icyo gihugu. Irashinja icyo gitangazamakuru kubogama no gutangaza amakuru y'impuha. Iryo tangazo rije nyuma y'uko televiziyo ya BBC y'Abongereza ishyize ahagaragara ikiganiro cyakozwe mu buryo bw'iperereza cyerekana ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge muri Siriya. Icyo kiganiro cyerekana isano bari muri ubu bucuruzi bubarwa muri za miliyari z'amadolari ya Amerika bafitanye n'igisirikare cya Siriya n'umuryango wa Perezida Bashar Assad. Minisiteri itangazamakuru yavuze ko icyemezo cyo kwambura BBC uruhusa rwo gukorera muri icyo gihugu kije nyuma y'uko bayihanangirije inshuro zirenze imwe, bavuga ko amakuru yayo ayobya rubanda ashingiye ku buhamya butangwa n'abo Siriya yita abakora iterabwoba n'abanzi bayo. Itangazo BBC yahaye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press yavuze ko iganira n'abantu banyuranye bari mu nzego za politiki kugira ngo imenye ukuri. Yavuze ko ikora itangazamakuru ritabogamye kandi ryigenga, yongeraho ko izakomeza gutanga amakuru adafite aho abogamiye ku bayikurikirana batuye mu bihugu bivuga ururimi rw'Icyarabu. Ubucuruzi butemewe bw'ibiyobyabwenge cyane cyane ubw'ibinini byitwa Captagon bifasha abantu kudasinzira cyangwa ngo bahondobere bwashinze imizi muri Siriya muri iyi myaka. Nubwo abahanga bavuga ko ari uburyo bwo kwinjiriza igihugu amadovize yo kuzahura ubukungu bwacyo bwashegeshwe n'ibihano byafatiwe ubutegetsi buriho, ubu bucuruzi bumaze no kugera mu bihugu bituranye nka Arabia Saudite n'ibyo mu kigobe cy'Abarabu.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Nyuma y'iminsi n'ibiganiro n'abategetsi b'Ubushinwa, Minisitiri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen yatangaje ko ibiganiro bagiranye byatanze umusaruro. Yavuze ko avuye mu Bushinwa ibihugu by'ibihangange byombi bifite uko byumva bizitwara. Avugira Beijing kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bushinwa, Ministri Janet Yellen yavuze ko Ubushinwa na Amerika bifite ingingo zifatika bitumvikanaho, ariko yongeraho ko yaba we cyangwa Perezida Joe Biden bose bemera ko isi ari nini bihagije ku buryo ibihugu byombi bishobora kuyibanamo. Mu ruzinduko rwe, Yellen yahuye n'abategetsi b'Ubushinwa bamarana amasaha 10 mu biganiro. Batanu muri bo ku wa gatandatu babonanye na Minisitiri w'Intebe wungirije He Lifeng. Minisitiri w'Imari wa Amerika yasobanuye ibiganiro nk'ibyabaye mu kuri byubaka kandi bikubiyemo ingingo nyinshi. Itangazamakuru ry'Ubushinwa ryo ryabyise ibiganiro byimbitse birimo ukuri kandi bidaca ku ruhande. Yellen yashyigikiye ibyemezo by'ubutegetsi bwa Biden bigabanya ibikoresho by'ikoranabuhanga bikorwa mu Bushinwa byemerewe kugurishwa muri Amerika. Ubushinwa ntibwemeranya na Amerika kuri iyi ngingo. Gusa Yellen yavuze ko kuba batabyumvikanaho bitabuza ibihugu byombi gushakira umuti ibibazo bikomeye bireba isi nk'ibyerekeye imyenda ikabije mu bihugu bombi bafata nk'ibitanga amasoko ndetse n'ibibazo byerekeye ihindagurika ry'ibihe. Ubushinwa bwo bwagaragaje ko buhangayikishijwe n'ibihano Amerika yabushyiriyeho. Minisitiri w'intebe avuga ko ibihugu byombi bikwiriye gusubira mu masezerano abakuru babyo bombi bagiranye mu kwezi kwa 11 ku byerekeye gutsura umubano wabyo. Abantu 8 bahitanywe n'ibisasu by'imbunda za rutura Burusiya bwarashe mu mujyi wa Liman mu karere ka Donetsk. Ibi bisasu byakomerekeje abandi 13. Ingabo z'Uburusiya zageragezaga gutsinsuriza Ukraine ariko zisubizwa inyuma nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine. Iki gitero cyabaye mu gihe Ukraine zirikana iminsi 500 ishize Burusiya wishoyeho intambara. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yazirikanye iminsi ari mu kirwa cyabohojwe cyitwa Snake Island kiri mu nyanja y'umukara. Mu ijambo ryo kuzirikana iminsi 500 ishize Burusiya bushoje intambara kuri Ukraine, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yashimagije ukwihagararaho kwa Ukraine. Yavuze ko buri munsi abaturage ba Ukraine bagaragaza ubumwe, ubutwari no kudatezuka mu kurwana intambara y'ubugome n'ubushotoranyi bashoweho n'Uburusiya. Kuwa gatandatu ubwo yarakubutse mu ruzinduko yagiriye muri Turukiya, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yacyuye abantu 5 bahoze mu buyobozi bw'ingabo za Ukraine ku rugamba rwo mu karere ka Mariupol. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yamaganyire kurwa ry'abo bantu, avuga ko Turukiya yishe amasezerano yo guhererekanya abanyururu hagati y'ibihugu byombi. Peskov yavuze ko barekuwe kubera igitutu cy'ibihugu bya OTAN biteganya gukora inama mu cyumweru gitaha. Ukraine ikaba itegerezanyije amatsiko kuzinjira muri uyu muryango wo gutabarana kw'ibihugu by'Uburayi na Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Papa Francisco kuri iki cyumweru yatangaje ko yarobanuye abakardinali 21 harimo abakomoka i Yerusalemu ni Hong Kong, ahantu hazwi kuba abo mu idini Gatolika ari banyamuke. Papa yatangaje abo yarobanuye kuba abakardinali ubwo yagaragaraga nk'uko bisanzwe buri cyumweru mu rubuga rwa Mutagatifu Petero. Yatangaje ko ibirori byo kubimika bizaba itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Mu barobanuwe harimo abitegura guhabwa imyanya ikomeye i Vatikani nka Arkepiskopi Victor Manuel Fernandez wa Argentine. Papa yahaye kuyobora ibiro bishinzwe kubumbatira amahame y'imyemerere Gatolika. Mu bakardinali bashya harimo Musenyeri Stephen Swan Yan Chow wa Hong Kong n'umukozi mukuru wa Vatikani mu burasirazuba bwo hagati Musenyeri Pierre Batista Pizzaballa mu Yerusalemu. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri Y3 Radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter, mudusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya na makuru mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mukare kibiyaga bigari cyohere mu Burundi, amashyirahamwe y'abakora mu nzego z'ubuzima yamagana icyemezo cya leta gisaba abakozi bakora muri izi nzego kujya mu kiruhuko cy'izabukuru bafite imyaka 60. Abakozi basaba ko iyi myaka yaguma kuri 65 nk'uko byari bisanzwe mu gihe Minisiteri y'Ubuzima ku Burundi Rwanda ivuga ko ntacyo iki cyemezo kizahindukaho. Inkuru irambuye tuyibaze Eloge Willika neza.
Kwa 29 ukwezi kwa 6 guheze ni abakozi bose ba leta bandikirwa ko kuva bukeye bwaho afite imyaka 60 atanu bakirazira zongera gutonda ku mirimo. Ningingo yafashwe n'ibiro by'umushikanganje wa mbere Gervain Ndirakobuca. Ibyo biro byasiguye ko ari icyemezo cumvikanywe ko ni inama nshikiranganje. Ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu bwaciye busohora butarariye urutonde rw'abakozi babwo babwirizwa kuja mu zabukuru. Nta wasubiye gutonda. Runani rw'amashirahamwe yakorera mu gisata cy'amagara y'abantu ruzwi FNSS mumfunyafunyo y'igifaransa ruvuga ko ari ingingo y'agahotoro. Ijwi rya Amerika rimaze kubona urwandiko rwo kwiyamiriza rwasohoye ryaciye ribaza Melance Hakizimana rurongoye impamvu runanatwara rwiyamiriza iyo ngingo. Mu biganiro cyihariye yatubwiye ibituma
mu gisata cy'amagara y'abantu kuva mu mwaka w'2009 abakozi bose bo muri icyo gisata baja mu zabukuru bakwije imyaka 65. Ibyizanye vyaje ari uko habaye ibiganiro na leta. Mu byo twumvikanye ni byinshi, mugabo uno munsi ikintu kirito kiratera ingorane, ingingo yafashwe na leta yuko abakozi baja mu karuhuko ko mu zabukuru ku myaka ya 60. ico bakakigira batagarutse ngo duce muri vya biganire twari twagize imbere cha kabiri uravye ikintu vyagenze haragiyemwo ikintu cagasuzuguro ikintu twokwita mbere nakagaye banditse kete itariki 29 bati itariki 30 chamugenda kandi niko vyagenze hari nabari batari ku kazi uwo munsi baba telefona ku ma telefone abandi bakabandikira mu ma WhatsApp bati ejo ntimuze mugaruke ku kazi singendo nziza abakozi bafashwe nk'abagizi ba nabi aho kubona yuko bakoreye igihugu ubuzima bwabo bwose.
Kuri uyu wa kane umushikiranganji w'abakozi n'akazi Deo Rusengwa Mihigo yanditse kete yamenyesha abakozi bose ba leta barungitswe mu karuhuko k'izabukuru ko 51 yemerewe kuzosaba kongerezwa ikiringo. Hejuru y'ivyo ibiro by'umushikiranganji wa mbere byategetse ko n'abari barahawe ayo mahirwe imbere bayakwa, ariko umukuru unanirwa amashyirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi asanga hari hagikenewe ibiganiro kuri ingingo. Melance ya Kizimana
urumva hari ikintu amategeko aragoye nibanze dushire hamwe amategeko yose araba ivyakazi turabe bicavuga dufatiye ku mategeko yo ngahanya mu gihugu naho amwamwe usanga ataca bivuga ko ngo turafise itegeko ribivuga code du travail liravuga yuko umukoresha abwira umukozi amenyesha umukozi yuko azoja mu karuhuko k'izabukuru umwaka imbere yuko azoja mu kabukuru no kuvuga yuko uwo mukozi abafise amezi 12 yo kwitegura ivyo ntivyabaye rero urumva hari ingendo mbi iyo ngendo rero twebwe ntishobora kuyihanganira.
Kwa gatatu ku kwezi umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana yarakomoje kuri iki kibazo ari muri komine gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu buraruka bw'igihugu yahamagariye abakozi basigaye gukora batiziganya mu kurindira ko leta yandika bashasha.
Abakozi bacu mubandanye mukora kwa kundi nyene mwitanga nimba hari uwo mwahora mukorana agiye mu karuhuko murumva yuko akazi mu minsi ya mbere gashobora kuba kenshi, ariko umwene gihugu akeneye kuvugwa wewe ategerezwa kuvugwa agusangaho umwe abasangaho muri babiri haza umwe haza babiri haza batatu abaje bose bategerezwa gutunganirizwa.
Aja mu mabanga mu 2020 President Evariste Ndayishimiye yasezeraniye abakukuruke ko bazohora bahembwa imishahara ingana niyo basezerewe baronka, ariko umukuru wa FNSS naha yishima yemeza ko itariga rishirwa mu ngiro.
Twarayikengurutse cyane none iri mu ngiro iyo ngingo ihari niyo yari gutangura hanyuma uwo mukukuru kagiye akazogenda abandanya ubuzima nk'uko yahora. Erega hariho nk'ababa bafite amadeni nko mu gisata cy'amagara yantu ndakubwira kubera bari bazi yuko bakukuruka ku myaka 65 na banki yabaha amadeni iravye iyo myaka yo gukukuruka ubu rero baratashe ubu rero amabanki agira abirukeko n'abigenga bagira ababirukeko ayo mafaranga none bizoca bigenda gute. Nivyo rero bibazo abafashe ingingo batagiye bariyumvira
kugeza ubu bitigira inyezi naze abakozi ba leta berekewe n'ingingo ntibiratangazwa, ariko ivyo mushikanganje bw'amagara y'abantu birazwi. Abarenga 600 muri ubwo bushikanganje niho barungitswe mu zabukuru butarariye n'amasendika yo muri ico gisata yonyene amaze kwandika yiyamiriza iyo ngingo. Ingingo itegeka abakozi bose ba leta ko babwirizwa kuja mu zabukuru ku myaka 60 n'5 itegeko rigenga abakozi ba leta nomero 1 akarongo gakitse +3 ryo kuwa 8 ukwa 2 2023 ryasubiriye itegeko nomero 1 akarongo gakitse 28 ryo kuwa 2023 kwa 8 2026. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ingabo z'amahoro z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zose zigomba kuba zavuye muri icyo gihugu mu mpera z'umwaka utaha. Uwo muryango uvuga ko ufite icyizere ko ingabo z'igihugu cya Somalia zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano w'igihugu. Ignatius Baize,
umuyobozi w'ubutumwa bw'inzibacuho bw'igisirikare cy'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Somalia, ATMIS, Ambassador Mohamed El Aminesef, niwe wumvikanishije iyo ngingo. Mu kiganiro n'abanyamakuru hakoreshejwe urubuga rwa Zoom, uyu muyobozi yavuze ko inshingano nyamukuru zo kurinda abasivili muri Somalia ari inshingano za guverinoma y'icyo gihugu. Umwanzuro w'umuryango w'abibumbye nimero 2687 wafashwe mu kwezi gushize wahamagariye Somalia kuvugurura gahunda y'umutekano w'igihugu no kubungabunga gahunda z'inzego z'umutekano wayo kugira ngo zishobore guhangana n'umutwe wa Al-Shabaab. Uyu muyobozi w'umuryango wa Afrika yavuze kandi ko ikibazo cy'ubwiyunge bwa Somalia kizakemurwa ku buryo burambye mu gihe ingabo z'igihugu zizatunganya inshingano zazo nta nkomyi. Ati igisirikare cy'umuryango nyafrika gifite icyizere icya leta ya Somalia. Tuzi ko tutaje kuguma hano ubuziraherezo, twaje hano tubisabwe na leta ya Somalia gushyigikira abaturage bayo. Iyo urebye ingabo z'igihugu cya Somalia uko zari zimeze imyaka 10 ishize kongera ukazirira mu myaka 5 ishize nuko zimeze ubu ngubu, hari itandukaniro nini cyane. Ubu bafite ubushobozi, ariko tuzakomeza kubaha inkunga iyo ari yo yose mu gihe tukiri hano. Uganda nicyo gihugu cyabaye cya mbere gutanga ingabo zafashije kwigiza inyuma umutwe w'indagondwa wa Al-Shabaab wari ufite 70% by'umujyi wa Mogadishu mu 2007. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulaije avuga ko iki cyemezo cyihuse.
Kuko kubaka igihugu si ibintu bihutira, kandi cyane cyane igihugu cyari kimaze imyaka 30 nta government kivuga kuko gifite nta gisirikare nta polisi. Uvuga rero ngo uyu mwanya atuka n'inyore nisohoke ni ibintu byihuse bishobora gusubiza inyuma kandi inyungu igihugu cya Somalia cyari kigezeho. Abayobozi b'igihugu bafiteyo ingabo ndumva ko ibitekerezo byabo bisa nk'icyo nkubwiye ko twakabaye dutegereje, tugakomeza nyine gufasha Abasomali kubaka igisirikare n'igipolisi.
Naganiriye kandi na Abdulrazak Mohamed, impunzi yo muri Somalia iba muri Uganda, niba tekereza ko kuvana ingabo za Afrika mu gihugu cye bibaha ibyiringiro nk'impunzi ko igihugu cyabo kigiye kongera kugira umutekano usesuye watuma batahuka. Ati umuryango umwe bwa Afrika ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ushobora kuva muri Somalia, ndetse na guverinoma ya Somalia ifite uburenganzira bwo kuvuga ko ubu ishobora kwirindira umutekano. Ariko se abaturage bo batekereza iki? Bafitiye ingabo za leta icyizere? Igihugu cyacu kiracyaterwa na Al-Shabaab kandi mu bukungu kiracyakenye cyane kugira ngo natwe nk'impunzi tube twasubirayo gutangira ubuzima bushya. Iyo igihugu gikenye mu bukungu kiba gifite n'intege nke mu by'umutekano, kuri twe haracyari kare cyane kugira ngo tube twahitamo gutaha. Ingabo za Uganda UPDF zimaze hafi imyaka 16 muri Somalia zagabweho igitero gikomeye n'abarwanyi ba Al-Shabaab mu kwezi kwa gatanu. Kimwe n'izindi ngabo ziva mu bindi bihugu, UPDF yatakaje abasirikare n'abandi barakomereka muri iyo myaka imaze yo irwanya Al-Shabaab. Nabajije Generali Kulaije nibyo atari impamvu ihagije yo kuva muri Somalia.
Abasirikare gutakaza ubuzima bwabo barwanira umutekano wa Afrika ni ikintu cy'ishema. Onyine ibitekerezo byacu ni kuvuga ko uyu munyafurika hari abe mu mutekano agira amahoro.
U Burundi, Kenya, Ethiopia na Djibouti n'ibindi bihugu byatanze abasirikare bo kugarura amahoro muri Somalia, kandi abaperezida b'ibyo bihugu bahuriye Kampala mu kwezi kwa kane kugira ngo baganire ku buryo bwo gutangira kugarura ingabo zabo kuva muri Somalia. Muri iyo nama, perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yijeje bagenzi be ko ingabo ze inyinshi muri zo zaherewe imyitozo ya gisirikare muri Uganda ziteguye guhangana n'ibibazo by'umutekano w'igihugu cyazo. Umuryango nyafurika uvuga ko ikiciro cya mbere cyo gutahura ingabo z'amahanga cyatangiye mu kwezi gushize, kandi 2000 muri bo bava mu bihugu bitandukanye bamaze kuva ku butaka bwa Somalia. Ubu hasigaye iyo abasirikare 16,586, kandi ikiciro kizakurikiraho kizatangira mu kwezi gutaha aho abandi basirikare 3,000 bazava muri Somalia. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Amakuru y'imikino tuhere mu Burundi, ikipe ya Vitalo ariyo yatwaye igikombe cyitiriwe Petero Nkurunziza umupira w'amaguru ku wa gatandatu ushize. Vitalo yatsinze Flambeau du Centre ibitego 2-0 mu mukino wa handball, naho wa Gicuti wahuje amakipe ahagarara ibihugu y'ingimbi zo munsi y'imyaka 19. Burundi bwatsinze u Rwanda ibitego 41-37. Desire Hatungimana.
Ugo rukino rwa handball rwabereye ku kibuga cy'ubushikiranganje bw'inkino mu gisagara cya Bujumbura. Umugwi nserukira gihugu u Rwanda watanguye irusha u Burundi gushika igice kabiri kigeze hagati. Hasigaye iminota 10 ngo urukino rurangire, niho abakinnyi bane mubona Floribert bivyukiranya barasiga u Rwanda urukino ruza kurangira ku ntsinzi y'u Burundi y'ibitsindo 41-37. Iyo migwi ko ari ibiri iriko yitegurira kuzoserukira Afrika mu gikombe cy'isi cya handball c'abatarenze imyaka 19 kizobera muri Croatia mu kwezi k'umunani kwimirije. naho rero iyo ntsinzi abakinyi b'Uburundi bayitahukanye Frebert Nimubona umumenyereza wabo amenyesha ko hari bikibuze bagiye gutunganya guhera kuri no wa mbere kugira bazoseruke batagiye gutembera
nacho tubahisha ituraja muri salle de jeu ico ni kintu gitangura muri indwi muranakira n'abantu b'inguvu nk'abanye bisaba inguvu cyane donc il faut la musculation ayivuganye na president mu ndwiza baratangura séance de musculation nico kintu dukeneye cyane mugo turashaka aussi point fort yacu ari engagement rapide le jeu rapide nitugira inguvu nk'abandi bo hanze uravya abegyptiye n'abandi gere bangana dusha dukompensa rero na vitesse
mu mupira w'amaguru naho urukino rwa nyuma mu gikombe cyitiriwe Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi rwabereye kuri uno wa gatandatu ku kibuga Nkurunziza Peace Park Complex i Makamba ubwo rukino rwahuje Vitaro na Flambeau du Centre y'Igitega Vitaro niyo yatahukanye intsinzi y'ibitsindo biri ku busa Parise Sahaba amenyereza Vitaro aratubwira icyabafashije kugira batahukana icyo gikombe abakunzi ba Vitaro bari bakumbuye
ahanini novuga ko ibintu byadufashije kuva tubwitangura ari volonté cyane cyane y'abakinyi dufise abakinyi bakiri bato dufise ekipe kiri jeune dufise ekipe ishaka gukina baritanze barabadetermine ndababwira ati tutezo kugitwara igikombe kugira ngo turabe yuko muri capable yo gukina muri Vitaro muri capable yo gukina muri première division uko benshi bavuye no muri deuxième division Joana Gomb ndaba motiva ndabwira ati ni munyereke mu convince yuko dushobora kugumana iseso kwibaza bari bavuga ati tuzo kurikiza ibyo ko cyatubwiye yaba system yaba discipline tactique bakagerageza kubikurikiza bagakora nkabona kamera bimwe imwe byo gukorisha ama tukaza turevoriwa kuma match
Paris Sahabu yizera ko icyo gikombe kizofasha mu gutera intega bakinyi mu ihiganwa rizotangura mu kwezi k'umunani Vitaro ikongera guhiganwa ishaka gutwara ibikombe ho mu myaka iheze
ikikombe bagiheruka kera abantu benshi baranyandikiye bavuga ati turabateye iteka ku gikombe muzanya mu mugwi rero nibaza yuko bizoduha motivation cyane cyane ku bakinyi baca bagira envie n'abana bakiri bato bagishaka gukina bakeneye guprova nibaza ko mu mwaka uza tuzogerageza gukora ibishoboka kugira ngo Vitaro tusubire tugerageza tuyishyira mu bibanza byiza nk'uyu mwaka nkuko twahereje tuyishyize mu bibanza bine bya mbere
muri basketball naho inkino za playoffs zaratanguye kuri uno wa gatandatu mu rukino rwa mbere urunani rwatsinze Tigers amanota 78 kuri 68 Dinamo nayo itsinda Remesha ku manota 88 kuri 38 umugwi uzoshikana insinzi zitatu mu nkino zitanu zitegekanijwe uzo gushitse mu rukino rwa nyuma urunani na Dinamo niyo migwe bakunzi ba basketball mu Burundi bahamahigwe kugera mu rukino rwa nyuma rutangi tike yo kwitabira amajonjora y'inkino za Basketball Africa League BAL Desira Tunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
Amakuru y'imikino tuyakomereza mu Rwanda ho mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsinzwe imikino ibiri mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika y'abakinnyi bakina mu bihugu byabo ririmo kubera i Rwanda muri Angola Jean-Claude Munyandinda
Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umukino wa basketball yatangiye nabi urugamba rw'irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'igihugu ku bakinnyi basanzwe bakina mu bihugu byabo FIBA Afrocan 2023 muri irushanwa ririmo kubera mu nzu y'imikino ya Kilamba Arena i Rwanda muri Angola U Rwanda rwatakaje imikino yarwo uko ari ibiri mu itsinda rya gatatu ku wa gatandatu ikipe y'igihugu ya Tunisia yatsinze u Rwanda amanota 67 kuri 61 nyuma y'uyu mukino kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Dieudonné Ndayisaba yatangaje ko bagiye kwikosora bakazagerageza kwitorora mu mukino wagombaga kubahuza n'ikipe y'igihugu ya Maroc
Somo njye navuga ni ukujera match neza kuva ku mutambiye kugera ku wanyuma kuko gukina match neza karito y'imwe induke cyane nagaribye ikindi cya kabiri ni ugukina neza offense yacu kumeta yanyuma nk'itanu cyangwa ine yanyuma twinjije neza mu gihe turi imbere nabo navuga ko ari igihunga ari igihe tunda kujya muri match bibaho ariko icyambere ni ukugera hagati kikosora kikosoye hagati nyuma half time kikosoye ariko none mutangira mirongo ya birapfa navuga ko ku munsi w'ejo tugiye kureba video scouting tugiye kuzireba nkuko no bagiye kutureba yego ariko cyane cyane tubakosora twishe cyane cyane bose n'abarabu genda kumera kimwe n'amatima akina umukino wenda kumera kimwe nibaza turespectinga nyine
Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya basketball Yves Murenzi yasobanuye intandaro yo gutsindwa na Tunisia anavuga ingamba zafata mu mukino ukurikiraho
because there muri rotation muri defense ari umushoteri twari twamubonye twabwiye ko nakumurekura bamurekuye adifata twapoye tutakaza imipira igeze kuri ibiri sinizera ni ikipe ikomeye maze kutujya imbere wabonye ko yahise garuka umupira ngirango ahanini nicyo tuzize ngirango ikindi twanazize no kuba tutatsinze za lance kuko nabonye 22 dutsinda 12 urabura ko aturije amanota arindwi kandi ubundi lance nyine bizitsinze nta kibazo twari kuba twahuye nuko umuntu agomba kugira guhozaho ntabwo wakina karita ya kabiri neza n'iya gatatu neza hanyuma ngo iminota ine ya nyuma wikine nabi ni uguhozaho kugeza ku munota wanyu.
Mu mukino wabaye ejo ku cyumweru ikipe y'igihugu ya Maroc nayo yatsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda amanota 59-58. Ibi bisobanuye ko abasore b'u Rwanda bari ku mwanya wa gatatu ari nawo wa nyuma mu itsinda rya gatatu muri iri rushanwa rya FIBA AFROCAN 2023. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ejo bundi ku wa gatatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore batarengeje imyaka 23 izahura n'ikipe y'igihugu ya Uganda kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo. Ni umukino ubanza mu majonjora y'ibanze mu rugendo rwo gushakisha icyo kuzajya mu mikino olympique izabera i Paris mu Faransa umwaka utaha. Umukino wo kwishyura hagati y'u Rwanda na Uganda nawe uzabera mu Rwanda kwa kabiri cy'umweru gitaha. Ikipe izakuramo indi hagati ya Uganda n'u Rwanda izahita ihura n'ikipe y'igihugu ya Cameroon ku ntera ikurikiraho. Umutoza mukuru w'ikipe Amavubi y'abagore ni Marie Grace nyina w'umuntu, akaba yungirijwe na Theogenie Mukamusonera. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ishuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahati washoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Sin duda.